Radio Indundi Culture, amakuru mu Kirundi.
Alice Ndayizeye.
Ndabaramugije ncuti bakunze ndabayikaze muri amakuru y'Ikirundi tugiye kubashikiriza amakuru akabashingiye ku ngingo nkurunguru zikurikira. Kuri uwa kane ni Abarundi bibuka imyaka 35 irangiye hemejwe amasezerano y'ubumwe bw'Abarundi. Muri ano makuru turumva umwihwezo w'amwumanye politike kuri ayo masezerano. Haracibonekeza ibiciro biri hejuru ku bigori n'ibihingurwamwo mu gice c'ubumanuko bw'intara ya Bujumbura. Abanyagihugu bahaba bakabona ko leta yotanga uburenganzira bigasubira kudandazwa mu masoko bitabanje guca mu kigega Anajesa. Ihinguriro ry'ifumbire Fomi rirahumuriza ko ifumbire abarimyi basavye bagiye kuyironswa vuba, naho iyo mu bwoko bagara itara aboneka yose, ariko ko nayo nyene mu kiringo cy'indwi zibiri izoba yabonetse. Hagataho umuhinga mu bijanye n'uburimyi bukingira ibidukikije ahimiriza abarimyi kwama bakoresha ishwagara mu ntumbero yo kugabanya umururazi w'isi. Mukanya inkuru imwe yose kwayo
Radio Indundi Culture.
Nongeye kubaha ikaze kuri uyu wa mbere. Uburundi bwibutse imyaka 35 iheze bwemeje amasezerano y'umwe bw'Abarundi yatewe ku mukono ku wa gatanu Ruhuma w'1991. Umugambwe w'abadasigana y'iprona ahunegura ko hakiri intambamyi ku bijanye n'umwe hagati y'Abarundi. Olivier Nkurunziza urongoye avuga ko ari bikwiye guhinyanyurwa, agahamagarira abanyepolitike bagenzi be kwikubita agashi mu byo bashikiriza. Tumukurikire.
Uno munsi rero urabye amahoro mu gihugu ariho, urabye abantu nta ntambara ziriho, urabye abantu gihugu cyose urashobora gutembera atawe gukomakomye. Ariko ubumwe rero si ikintu ushobora kuvuga ngo wahejeje, ni ingendo ya buri munsi. Ubwa mbere no kumva ko ubumwe ari ubuzima bwa buri munsi, umuntu adaheza kuguma buraba usamaye ibituma amacakubiri aba y'ubwoko, y'intara, y'imigambwe, y'amadini n'ibindi bishobora kwaduka birashoboka. Ibi rero nicyo gituma dutegerezwa kwama buri munsi dusuzuma icyo tandukanya abantu n'ikibura, kuko hari abantu ha mu runtu runtu. Rero nicyo gituma twebwe nk'abanyepolitike twama tuvuga duti nuko abanyepolitike dutegerezwa kuraba ko mu mvugo zacu atamvugo zotuma ubumwe butosekara, imvugo z'amacakubiri mukara mu bikorwa bya buri munsi ko atagukumirana kurimwo ngo bihave bituma abantu basubira kugupfa bavuga bati twe twarakumiriwe. Ibyo rero navyo nyene ni kibazo kiba gihambaye abantu bategereza kwa mabaraba. Ibyo rero nta uvuga ngo byaraheze, ni igikorwa cya buri munsi, ni catwebwe abarundi, ni catwebwe indongozi no munsi dutegereza kwa madukurikirana. Rero nitwovuga ngo mu Burundi ngo ubumwe rero ngo butwaraheje ngo nitwiryamire, itegezwa kuba igikorwa cya buri munsi.
Ku ruhande rw'umugambwe w'inseruka rukambye CDP urashimishwa nuko iby'amoko mu Burundi bitagifise ikibanza. Anse niyo nkuru hawurongo ariko ababazwa n'ikumigwa mu vya politike, naho ahamagarira inzego z'igihugu kwitwararika ivyo bibazo.
Abarundi ibintu byahora bibaca umutima kera, nk'ubu umurundi muri kumuka mubwira wa muhutu we ntacyo mutwaye, ukambwira wa mututsi we ntacyo mutwaye, wa mutwaye ntacyo. Iyo ni intambwe ikomeye mu migenderanire y'abarundi. Ajye masezerano yabaye kubera hariho ingorane, ubwicanyi bwabaye kubera abahutu n'abatutsi, cyane cyane abatwa sinovuga yuko bari mwico gihe bacanyemo. Abarundi barazira ubwoko bwabo, naho abantu bavuga bati nta bwoko buhari. Igihe umuntu azize icyo yavutsari bakamurondera kumwica bamuziza icyo yavutsari, cyangwa bakamurondera kubwica bamuziza intara, ni ibintu Abarundi bari bakwiye kumenya ko ari bibi bakabirengera, abarongo y'Uburundi bakabirengera. Hari hakwiye kuba nk'uko rujya runini mbogo umwe w'Abarundi rubivuga, dusangire ikivi n'ikigega. N'ubu Abarundi basangiye ikivi n'ikigega. Ikivi turagisangiye, mugabe ikigega ntitugisangiye. Hariho icyo kigega abakidaha, abandi nabo bakishwa n'inzara. Ibyo rero bitera imitima mibi. N'ubu kirashobora gutuma Abarundi bacanamo bivuye ku ngendo ya politiki. Rero nagomba ko ubu aho tugeze tukarengera ibyo gukumirana muri politiki. Ubu rero dutegezwa gukosora kugira ingendo ya politiki mere neza, ntituze ducane mu kubera ingendo itabereye ya politiki. Intwari ibereye ni intwaro ya bose, twebanye bo politiki bose tukimva yuko turimo. Ndasaba abarongo y'u Burundi ingendo ituma bamwe bamwe batagira imitima mibi bagira bati turakumiriwe. Muri bwamwe bwa Burundi bavuga dusangira ikivi n'ikigega, dusangira ikivi ntidusangira ikigega.
Nayo wahoze arongo y'u Burundi Sylvestre Ntibantunganya asaba ko hoba ivyigwa kubigize ayo masezerano kugira hakosogwe ivyatumye haba indyane mu gihugu. Umutegetsi yemeza ko afise icizere ku mugwi ujeje kukuri n'ukurekuranira kukuri uwo muguzo kwerekana. Uwo yahoze arongoye Abarundi abona ko umunyagihugu wese habwirizwa kumvirizwa n'abo yitoreye. Tega matwi Sylvestre Ntibantunganya.
Ubu rero aho dutuye uno munsi urabona koko ko hari intama, mugabo jewe ndacarindiriye kandi kuzobona icyo tuzoshikako dufatiye kubizoshyikirizwa n'urwego rujejwe kurondera ukuri no kunywanisha Abarundi. Amasezerano twateguye yemejwe n'Abarundi kuwa gatanu Ruhuma mu 1991 twarabonye ingorane igihugu caciyemo, zagiye zerekana yuko amasezerano twari twemeranije atari bwinjire mu mitima yacu. Ugiye kuraba ibyashitse mu mwaka w'1993 aho ibyo Abarundi bari bemeje bonyine biciye mu matora, hari abantu bagize ati tubyemera. Ushobora gutuma tubwira tuti mbega y'amasezerano yari ameze neza turabye iby'ubumwe bw'Abarundi cyangwa uno munsi yo kuzurizwa cyangwa mbere agasubirirwa n'ibindi. Mugabe icyo nuvuga ni uko ubu ugiye kuraba Abarundi batagitinya na rwose bafatiye ku by'ubwoko nk'uko byari bimeze muri iriya myaka. Ubumwe ntitubivuge mu majambo gusa, bibonekera mu kubyo igihugu gitunganijwe, ingene ubutungane bw'igihugu, ingene abantu bashikira ibyo bose bafitiye ko uburenganzira atakuza kuraba ngo nakaninaka.
Radio Indundi Culture.
Radio Indundi Culture turabandanya n'amakuru yacu. Intete z'ibigori hamwe n'ibizihingurwamo bibandanya kuboneka bizimvye mu gice c'umanuko bw'intara ya Bujumbura, abaguzi bakabona ko biruko kuva aho umwimbu w'ibigori utanguriye kuja uregeranywa n'ikigo ca leta Anagesa, mu gihe uwo mwimbu wegeranijwe ku mwaka uheze utaragarukanwa ku masoko ku giciro c'1,800 nk'uko biherutse gutangazwa n'ubushikiranganje bujejwe ubudandaji nko muri zone Kabezi ya komine Mugere. Ikiro kimwe c'intete z'ibigori kiracagurwa amafaranga 2,000 y'amarundi. Abanyagihugu basaba ko igurishwa ry'umwimbu ryosubizwa hagati y'abarimyi n'abaguzi. Ni inkuru ya Egide Nahayo.
Nko ku isoko ya Kabezi cyangwa mu mabutike ari mu micungararo yaho, ntibyoroshye kubona ahagurishirizwa intete z'ibigori cyangwa ibizikomoka ko nk'ifu. Abanyagihugu baho mu Kabezi babona ko vyabandanije bizimba kuva ikigo kijeje kwegeranya umwimbu Anagesa gitanguye kuja kiragura uwo mwimbu.
Jewe n'ukuri mbona zabaye ingorana, ahubwo twahora dusumira mu isoko ngo mu isoko ntitukibironke, kandi muri Anagesa ntitugendayo nta hutuzi.
Baho mu Kabezi ikiro c'intete z'ibigori kigurwa amafaranga arenga 2,000, mu gihe ikiro c'ifu kigurwa ayagera kuri 2,500. Uyu mukenyezi avuga ko batorohegwa kuyigura kuri ayo mafaranga.
Biratubangamira iyo duhaye turagura kuri 2,500 turaraba ati turari tudafunguye, reka dufungure. Ubu rero twege twojyoherwa tubonye igiciro kimanutse, naho twege abantu tuca tworoherwa igiciro kimanutse, naho bigumye biduga tuba mu kuburemerwa tukaba mu kugira inzara ndende.
Mu mpera z'ukwezi kwa mbere guheze, ubushikiranganje mu byo bujyajwe harimo ubudandaji bwatangaje ko ikiro cy'intete z'ibigori zegeranijwe n'icyo kigo mu igurwa ry'umwimbu riheruka kivuye ku mafaranga 2,000 kikaja ku mafaranga 1,800, kidatangaje ariko ryari uwo mwimbu uzotangura kugurishwa. Ariko bamwe mu banyagihugu baho mu Kabezi babona ko kugira igiciro cy'ibigori ku isoko kimanuke ari uko umwimbu wasubira kugira wacogwa ku isoko n'abarimyi.
Nyamirego neza, ibintu byose byoja mu isoko tugasumira mu isoko. Barindutse kuja kubipakira muri Anagesa, bizodushikira ryari ko babaharura ayo matike yabo batanze? Bizoza kudushikira byarazimvye, nishira ibintu mu isoko. Kujya byari kera umurimyi apfuma zimbigwa mu isoko habibona.
Muri iryo tangazo ryacu, ikigo Anagesa cyavuze ko abashorera umwimbo hanze babwirizwa kujana bibangikanije urwandiko rwerekana ko bawuguriye muri icyo kigo.
ejo de nahayo urakoze ihinguriro gifumbire fomire rahumuriza abarimyi biteze ifumbire kwa matoni hagera ku 15 yifumbire yo mu bwoko imbura amatoni 4000 yifumbire yo mu bwoko bwa ire hamwe n'itoni 3000 zishwagara zimaze kuboneka mu bubiko bw'igihugu umuyobozi ajejwe ubudandaji muri iryo hinguriro Jean Pierre Nzobandora kuri uyu wa gatatu barangiza urugendo bagiranye na bamwe mu bari mu nzego z'ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo uburimyi yamenyesheje ariko ko ifumbire bagara itarakwira ariko ko mu ndwi zibiri izoba yamaze kuboneka kurikira Jean Pierre Nzobandora
ubu nabamenyesha yuko kurimbura ari nayo fumbire dusabwa cyane mu kiringo c'impeshi turiko turaba 2015 hanyuma kuri ire ni fumbire turungika mu ntara no vuga mu kiringo kigira kabiri iri ku rugero rwo hasi yaba 2400 mu gihugu ni fumbire isabwa ku binyantete ku muceri isabwa ku ngano rero nayo nyine turayifise kandi n'indi rikiraza iri mu ibarabara hanyuma ikindi kandi nishwagara ishwagara ufise 3000 ni nkeya gituma nayo dufise nkeya nuko tuyitanga mu gace gato kuko isoko y'ishwagara tuyisangiye na benshi ishyirahamwe family yitanga muri Gitega Gishubi mu gice cya Muramvya mu bundi burere bw'igihugu ishwagara itangwa n'abandi ikindi novuga ni bagara si heshi mwayisanze ariko byumvikana cyane kuko bagara ikoreshwa kubitegwa byamira mu kuzimu ni biraya cyane cyane navyo rero isabwa ku rugero rutoya ku buryo naho bo tangura kuyihingura mu ruganda mwiyinga rimwe canka amayinga abiri bashobora kuba bakwije ibitigira bisabwa ubu rero turindiriye commande niyamara kumenyekana tuweze tumenye neza urugero tuzo batugeze ko mugo gushika uyu munsi ruhagaze neza turavye kiringo kiri imbere yacu cyo kwitegurira impeshi
hagata umuhinga mu bijanye n'uburimyi bukingira ibidukikije ahamagarira abarimyi kwitwararika gukoresha ishwagara mu burimyi bakareka gukoresha ifumbire y'ikizungu gusa Georges ikengera asigura ko ishwagara ariyo yonyene ifasha kugarukana uburyohe bw'isi igendera tituka aha arongera akamenyesha ko igihe umuntu ari kwakoresha ifumbire y'ikizungu gusa aba ari koyongereza umururazi mu isi ndemwa akanasaba ko hoba urudandazwa gushwagara rwegereye abarimye tumukurikire
ishwagara ifata ikibanza cya mbere mu bijanye no kingira isi cyane cyane mu kwisubiza kanovera rero ishwagara tukotangura kumva yuko n'ubwoko bumwe bw'amabuye ariko afise ibyunyunyu bidasanzwe cyunyunyu bitakarisiumu na manyeziumu biri ku rugero rwapimwe harabonetse ubuhinga bwo kuyasya araheza akaba nkifu niyo baheza bagakoresha kurima ishwagara rero umuntu amaze kubironka arategura murima wiwe harima hama maze ashyiramo ishwagara karizika kugira ngo inkukura cyanke umuyaga ntutware igice kinini cyanyu hama mu kuzika rero aramanuka nk'isantimetero 15 gushika kuri 30 kugira ngo iyo shwagara ikosore icyo gice ari nacyo gice kinini imizi y'ibiterwa byinshi ikuramo ibyankenego ahagishwagara iyo shwagara igumi ikosora umururazi cyanke ubukarihe bw'isi gushika nko ku myaka ibiri abantu benshi bagura angeri y'ikizungu gusumba ishwagara bakibagira yuko iya ngeri ikoze yonyene atashwagara irimwo umuntu aba ariko arongereza ubukarihe mu isi yiwe ko himiriza cyane abarimye kuko ntibarayikoresha ku rugero ruhagije akaba ariwo muti rudende kosora ubukarihe usubiza isi kanovera biciye mu kwirukana cyunyunyu cy'umururazi notera kamo ushikiranje na yandi mashyirahamwe guhimiriza abafise ijambo kuri muri ico gisata yuko botunganya neza ico gisata uburyo uyikene yo ironka kugiha cyakiye akayikoresha mu buryo bunyaruka
Radio Indundi Culture
Udukino dutunganywa haba mu menyesha makuru canke mu kibano ni kimwe mu byo tuma haba gukomeza ururimi rw'ikirundi rusanuru ruriko kwinjirirwa n'indimi mvamahanga cane cane mu bisagara nibisigurwa numwe mu bakurikiranira hagufi ibijanye n'ururimi rw'ikirundi Jerome Niyonzima avuga ko vyamye mu mico y'abarundi Jerome Niyonzima negura ko ivyo bikino biriko birengerwa n'ibica ku mbuga z'ubuhinga bwa none ariko gusaba ko hoba amahimiriza yukunagura ikirundi mu gihugu cyane cyane biciye muri utwo dukino kurikira Jerome Niyonzima
ubudasangira ngo bw'ibikino bica ku maradiyo umuntu yovuga ko bigushingiye hanini ku mwanya bimara ari bimara kanyurumera umara ibyo nita akagohe nkabijya bita sport kantu kaza ari umunota umwe ari umunota umwe n'igice ari ibiri yabaye myinshi kugira ngo gakebure gusa hari ibindi byitwa ibikino ibanye n'iminota bimara amajambere muri kino gihe ibintu byose ari kwabijana kuri YouTube ku mbuga ntaramakuru ubuhinga ngurukana bumenyi uko imico yagiye irahindura isura kubera amajambere niko nibi bikino navyo biriko biramererwa kare ibikino byarandikwa abantu bakagenda bagatumira abantu nimuze kurorera igikino mu nyubako y'ubuteramiro baze kurorera igikino kanaka no musi no hamagara abantu ngo baze kurorera igikino bashima ko oyicisha ku rubuga bakavirabira bari iyo binasubiza inyuma kintu cyoko guno munsi nuko abashingwa kirundi boje hamwe bagategura umugambi wo kunagura ikirundi n'imico yacu abarundi narabonye ko bakunda ubushimwe ugomba kunagura ikintu ungizamo inzira z'ubushimwe no kuvuga ko bavuga bati tugomba tuje turatanga ubushimwe kubagize ibi nibi nibi mugabo nk'uwo tangura guhimiriza ati tugomba dugire mugambi wo kunagura ikirundi n'imigenzo yacu iyo bicisha cyane cyane mu bushimwe ico gihe ndabona ko byoshora gushika ku kwihangiro abantu bagasura bakiva mu kirundi aho bo vyorabura cyane ikirundi kiriko kiragenda mazima yongo
gusuzuma biranga umuntu kwinjira mu Burundi ataruhusha canke akabaregwe nimwe mu bishobora gutuma umuntu ahagarikwa n'inyamirama bicanke umushikiriza manza ibyo bitekanejwe n'ingingo kuva ku ya 32 gushika ku ya 41 zitegeko horigenga ukuntu imanza z'ivyaha zitohozwa zikongera zikaburanishwa mu Burundi ryo mu mwaka wa 2018 tumaze iminsi tubashikiriza uko guhagarikwa kutabaye kubwizo mvo n'izindi zitegekanywa n'iryo tegeko bica byitwa kunyuruzwa idonido na Jotan Iratuze
mu Burundi hari ibintu bitanu bishobora gutuma umuntu ahagarikwa ubwa mbere hari guhagarikwa vy'agateganyo wagirizwa icaha mu gihe hakiba amatohoza uko guhagarikwa ntikurenza iminsi indwi ishobora kugwizwa na kabiri gusa nk'uko ingingo ya 34 ibivuga hari kandi igihe umuntu ahagarikwa kubera akaboregwe nyamiramabi iramufata ikamujana ku kirindiro canke kwa muganga iyo bikenewe akavugwa ku mahera yiwe ubwiwe ashobora kugomborwa n'umuntu wo mu muryango canke uwundazwi amwishinga canke akaboregwe kamuheze ko icegeranyo cavyo kikandikwa nk'uko ingingo ya 41 ibitegekanya hari kandi guhagarika umuntu kuko abaye mu Burundi bidaciye mu mategeko nk'uko ingingo ya 42 bivuga uyahagarikwa mu kiringo kitarenze iminsi 14 mu kurindira ko asubizwa mu gihugu ciwe hari uguhagarikwa ku mpamvu yo gusuzuma ivyangombwa iryo suzuma ryategerezwa kunyaruka ariko iyo ryatevye ntirirenza umunsi umwe nk'uko ingingo ya 43 ibitegekanya ubwa nyuma nyamirama birashobora guhagarika umuntu wese agendana ubumuga bwo mu mutwe mu gihe ubwo bumuga bushobora kumuhitana canke bugateza umutekano muke uyundi muntu ingingo ya 44 ibivuga itegekanya ko inyamirama bi icimutwara mu bitaro ikimufata bidakunze naho ikamugumiza ahantu hatekanye ku buryo mu masaha 24 icimurungika mu kigo cagenewe kwakira be nabo ivyo byose bigakogwa ku mafaranga y'igihugu
Jota Iratuzi urakoze ni nacu bakunzi turangirije no makuru twariko turabashikiriza shimire mwebwe mwese mwari muduteza abiri shimire Matiya abona Yesu yari muhinga bw'ivyuma mwandanye mugira ibihe byiza murakoze.